mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri 10 Diane na hazu ingiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwisanzure mu gutangaza makuru.
Hani gihe ndavuga nti kuvuga ku Rwanda hari ubwisanzure bw'itangaza makuru cyangwa gutanga ibitekerezo nko gutera urwenya bamwe kabagira ngo ndakabije ariko si ukabya ntibufunze ijana ku ijana ariko buri hasi hasi ashoka.
Uyu akaba ari John Williams Intwari, umuyobozi w'ikinyamakuru Ireme News cyo mu Rwanda cyafunzwe ahavuga ko abona ubwigenge mu byo kumenyesha amakuru mu gihugu ciwe cy'u Rwanda. Turabigaruka ko handi hato mu gihugu cy'u Burundi ishamwe ryamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières risanga naho nyene ataka igenda zimwe mu turero batanga harimo nk'iyugarwa gi radio yanyu ijwi rya Amerika n'iyabongereza BBC muraba hafi ku Idonido. Ariko nubanza nkababwira muri make ko abantu barenga imiliyoni ijana bo mu buseruko bwa leta ya Odisha mu Buhindi umwanya n'umwanya baza guhangana n'imvura ivanze n'igihuhusi cataziriwe Fani kiko cerekeza muri ako karere. Abategetsi b'u Buhindi bavuga yamara ko bamaze guhungisha abarenga umuliyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri babakura ku nkengera zibahari imbere yuko ico gihuhusi gica mu buseruko Buhindi. Abategetsi bariko basaba kandi bamukera rugendo kuva ku nkengera z'igisagara ca Puri mu gihe ibivuko bibiri Paradip na Viskapatan vyasabwe gukura ubwato mu mazi kugira ngo ntibwononekare indege zabujijwe kugwa no kuguruka muri ako karere mu masaha ico gihuhusi citezwemo nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'Ubuhindi ajejwe ivy'indege z'urudandazwa. Ubuseruko bw'Ubuhindi ni gice kibangamirwa n'ibiza aho nko mu gihumbi kimwe amajana na 1999 igihuhusi nk'ico caciye muri yo leta ya Odisha cica abantu barenga ibihumbi cumi mu myaka ine inyuma naho ikindi carahaciye ariko nta vyinshi cononye. Igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi Fani kibaye ica mbere mu Buhindi muri uno mwaka wa 2019. Umushikiriza manza mukuru wa Sudani yatumye ko perezida Omar al-Bashir aheruka gukurwa ku butegetsi kubuzwa kubazwa ku mafaranga yaronse mu buryo buce kubiri n'amategeko nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru rya Sudani Suna. Ibiro by'umushikiriza manza mukuru vyemeje ayo makuru. Bashir yafashe ubutegetsi murabyibuka arinze gutembagaza intwaro yariho mu gihumbi kimwe amajana icenda na 1989 yatwaye Sudani n'igikenye mu myaka yababa 30. Ku ntwaro yiwe leta zumwe za Amerika zashize Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba mu kwagiriza ico gihugu gukorana n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislam. Mu kwezi guheze umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yavuze ko miliyoni zirenga 113 z'amadolari zafatiwe mu rugo rwa Bashir. Yavuze kandi ko umurwi wa polisi bafatikanije n'abasirikare bafashe miliyoni 7 z'amafaranga y'abanyaburaya hamwe n'ayandi mu rugo rugo rw'iwe nyene. Sena leta zumwe za Amerika ejo kwa kane yarananiwe guhakana ingingo ya perezida Donald Trump yanse itegeko ry'inama nshingamateka ryamubuza gufasha urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite mu ntambara muri Yemen. Abasenateur ntibashoboye gukwiza 2/3 kugira ngo babuze perezida Trump kuri uwo mugambi nk'uko amategeko abivuga, ariko baba abashingamateka b'abasenateri mu ntango z'umwaka bari batoye guhagarika perezida gufasha Arabia Saudite imbere y'uko nawe ahakana iyo ngingo. Iri tegeko ryo kwemera canke guhakana perezida gutanga ifashanyo za gisirikare mu ntambara zo hanze gihugu bwari bubaye bwa mbere rikoreshwa kuva ryemezwa hari mu 1973. Amerika ifashisha igendereza hamwe n'izindi mfashanyo za gisirikare unani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite. Abashigikiye ko izo mfashanyo zibandanya zitangwa bavuga ko ataco zonona kuko Amerika atariyo iri ku rubuga rw'intambara. Radio ya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave za kuri metero 5531 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 1922 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nungenda bahikaze kuri wa gatanu isi yose irahimbaza umunsi wahariwe ubwisanzure mu kumenyesha makuru n'umunsi ushitse mu gihe abatari bake bemeza ko ubwo bwisanzure mu karere k'ibiyaga bigari hatagira namba nko mu cegeranyo cyayo cyo mu kwezi kwa kane ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières ryavuze ko ubwisanzure mucegeranyo cyayo cerekana ingene ubwisanzure bwari bwifashe mu 2018 ishami rya menyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières yavuze ko nko mu Rwanda naho ico gihugu cateye intambwe imwe hariho ibikwiye gukorwa mugenzi wa Cheric bagira ubusa atwibutse byari bikubiye mu ico cegeranyo
Unyujije amasomo cyageranye cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters sans frontières cyo mu 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ubona ko ibihugu 10 bya mbere bidahonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi birangajwe imbere n'igihugu cya Norvège n'amanota 7.82 gikurikirwa n'igihugu cya Finland n'amanota 7.9 n'icyegeranyo RSF yakoze ku bihugu 180 Muri ibi bihugu Rwanda rwaje ku mwanya w'155 n'amanota 52.43 ni mu gihe mu 2018 rwari ku 156 n'amanota 52.9 bivuze ko rwaje himbere umwanya umwe ruri mu ibara ry'umutuku twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo
ndabibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo naho turi no duhagaze hari n'igihe njye mvuga nti kuvuga ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo nko gutera urwenya bamwe kabagira ngo ndakabije ariko sugukabya ntibufunze ijana ku ijana ariko buri hasi yashoka
uwo ni bwana John Williams intwaro umuyobozi w'ikinyamakuru Lemon News cyafunze gikorera kuri internet wemeranya bidasubirwaho n'ibyikubiye mu cyegeranyo cya RSF by'umwihariko mu Rwanda Reporters sans frontières ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru bwabo bakiniga RSF ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga bashatse kuza mu Rwanda kurutanwa amakuru bimu uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabo iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu 2010 ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere internet mu gihugu bikiri ikibazo kwitangaza amakuru bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangaza amakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije gusa nanone bakemeza ko abanyamakuru gabo nabo bagira uruhare mu kwiniga ku mpamvu zitandukanye bwana Jean-Claude Ndayishimye n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Museke akadomo rwa
hari ikibazo kikiri kwitangaza amakuru bikoresha internet nk'abanyamakuru yatuganiriye hari gihe bati ko ntirwishimiye ko inkuru ijyaho turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze kukomozaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye iyi nkuru bitewe n'ububasha ashobora kugera kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho
icyegeranyo cya RSF kivuga ko kuva mu 1996 kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abanyamakuru 8 bishwe cyangwa baburiwe irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u Rwanda byo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwagiye ahabona mu 2018 bukira itangazamakuru ku mpuzandengo ya 81.3% mu bwisanzure mu Rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga 10 amaradiyo asaga 30 ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane bikorera kuri murandasi ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimerwaho bwisanzure
ese kuba ibitangazamakuru bizamuka mu bwinshi ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure niba bibaye 40 bivuga ikintu kimwe cyangwa bikamagana 200 bivuga ikintu kimwe ibyakavuzwe bindi ntibivugwe nahitamo kubiba ari 5 ariko bivuga byinshi binyuranye niho bose bazavuga umupira gusa bakavuga imyidagaduro imiziki nibindi ugasanga na makuru amwe kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ntacyo ubwo bwinshi babutanze.
Bwana Gonzaga mugan ukuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda basanga iki cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières bigikubimo bidatangaje gusa hari hamwe atemeranya nacyo nko ku cyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru kitagifungirwa nubwo hasigaye n'icyo gushushanya abategetsi nacyo kiri mu kugirwaho impaka mu rukiko rw'ikirenga. Nanemeranye na RSF ivuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaratoreye gukomeza gutegeka u Rwanda ibintu bishobora kuzakomeza kuba bibi mu itangazamakuru. Bwana Muganwa aragaruka ku byo yemeranywaho na RSF.
Icyo hari gikomeye cyane mu itangazamakuru nuko politiki igenda itera imbere, amaze kugenda itera imbere, urebye igihe itangazamakuru itangaza imyaka ishize nta gisubizo kigaragaza yuko iby'amategeko ateganya abanyamakuru babyaje amahirwe kandi ikibazo gikomeye tuzi ko ari kwikumira censorship. Icya gatatu bavuze ku mategeko ya internet, aya mategeko natwe tuyafite ikibazo cyane cyane itegeko ry'ibyaha bikorwa kuri internet, itegeko rya ICT muri rusange n'itegeko rya RURA tuba tunayakorera ubusitemu kugira ngo uzayatange ibitekerezo aho twumva afite ko abangamiye itangazamakuru. Hari ikindi bavuze kandi bamaze kumenya ko hari kijyanye n'abanyamakuru b'abanyamahanga baza mu Rwanda. Abanyamakuru benshi bamaze kutugaragaza ko bigoye cyane ubungubu muri iyi minsi kugira ngo zemerewe kuza gutara inkuru mu Rwanda.
Iyi ni ingingo bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byaganiriyeho maze rubanda bakavuga uko bayumva.
Mbaho bwaho basha kuburi kuri radio kavuga ati ari amakuru twanga gutanga mu by'ukuri ubwisanzure riba rifite n'ubuhe muri aho ku kijyanye n'icyo cyegeranyo usanga koko uriya muryango ukabya iyo babye mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru bugeze ku kigero yego nta gukishimishije cyane ariko iyo urabye ubwisanzure bw'itangazamakuru burahari.
Muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi
bufungure imiryango yo gutanga amakuru umuntu yatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo bwa ariko bwose.
Iki cyegeranyo cya RSF ku bwisanzure bw'itangazamakuru kigaragaza ko igihugu cya mbere kibaho ubwisanzure bw'itangazamakuru ku mugabane wa Afurika ari igihugu cya Namibia kiri ku mwanya wa 23, gikurikirwa n'igihugu cya Cape Verde ku mwanya wa 25. Mu karere u Rwanda rurimo igihugu cyiza ku mwanya w'imbere ni icya Kenya ku ijana, Ethiopia ku ijana na 10, Tanzania ku ijana na 18, Uganda ku ijana na 25, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku ijana na 54, mu gihe u Burundi buri ku ijana na 59. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eke bagira ubusa arakenuye muri Reporters Sans Frontières basanga kandi ivyo bihugu vyose mugenzi wacu Eric bagira ubusa dondaguye muri ico cegeranyo co mu 2018 casotse mu kwezi kwa kane bifise ico bihuriye ko Idonido na mugenzi wacu Roger Wirikaneza yaganiriye n'iryo shirahamwe Reporters Sans Frontières.
Ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini biri ku rutonde rw'abanyeshuri babi mu bijanye n'ukubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru nk'uko vyemezwa na Arnaud Froger atwara igisata ca Afrika muri RSF. Icyo bihurira ko nk'uko abivuga n'ukunumya abanyamwuga ugutera ubwoba n'igitsura amenyesha amakuru. Atubwira uturoyo dushimangirizo yemeza ku bihugu vyako karere.
Prenons le cas du Burundi qui reste à la 159e place au classement.
Dufata urugero rw'u Burundi bwagumye mu kibanza cijana na 59 mu cegeranyo cya RSF cy'ibihumbi 2019. Ku rutonde twovuga ko ico gihugu kiri mu muzimiza mu byo kubahiriza itangazamakuru. Eheraba mu 2018 leta yafashe ingingo y'akarenganyo mu kubugara amaradiyo abiri akomeye mpuzamakungu ariyo VOA na BBC. Ibiriko biraba na kajagari urubuga rwa rusanzwe rw'ubugawe kwamenyesha makuru bari ku butaka bw'ico gihugu amenyesha makuru benshi barahunze none ubu naho hatandukiriwe ibinyamakuru mpuza makungu byari bicina nata gutanga makuru yigenga n'ivyiyumviro bikebura leta. Biboneka ko hari ubugombe bwo kugumiza amenyesha makuru b'abarundi mu gasugerezo no kubuza abamva makungu gukora kubiba mu Burundi.
Burundi
bwana Froje hari n'ubutumwa yibaza bukomeye cyane ubutegetsi bwahaye amenyesha makuru.
Il y a aussi un cas qui est tout à fait emblématique, qui est celui de Jean Bigirimana, qui est un journaliste qui est porté.
Harakandi karorero kihariye na ka Jean Bigirimana yaburi wirengero kandi yari yabonywe mu minwe y'iperereza hanyuma akaba tawuzi byamushikiye inyuma y'imyaka 2 n'igice yose ntihanakorwe n'amatohoza. Ubwo n'ubutumwa bukomeye kubamenyesha makuru b'abarundi bose ni nko kubabwira uti ukihendukanye itambika imbere uzoshikirwa n'ivyabaye kuri Jean Bigirimana kandi nta n'amatohoza zoba wibeko nk'ivyayi gipfuye. Uburundi si bwo bwonyene mu karere buregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru.
On voit moins de journalistes qui fuient au Rwanda parce que beaucoup ont déjà fui par le passé. Le régime
de Tubona amenyesha makuru bake bahunga Rwanda kuko benshi bahunze muri kahise. Ubutegetsi bwa Paul Kagame bwatanguye guhonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru kera cyane imbere y'u Burundi. Hari abanyamakuru b'abanyarwanda bishwe abari hafi jana barahunze. Ivyo tubona nuko u Burundi buri ko bufata akarorero kabi ku Rwanda. Kuko aha abantu badashikiriza ivyumviro nta ushikiriza kari ku mutima. Ikibabaje si Burundi gusa, hari na Tanzania iri muri uwo murongo nyene. Mbere Perezida Magufuli abivuga vyeruye ko Paul Kagame ari we citegererezo ciwe na wakaba ari urugero rubi mu vyo kubahiza ubwigenge bw'itangazamakuru kuko numwe mu babuhonyanga bikabije muri Afrika. Mugihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RSF ivuga ko ari kimwe mu bihugu abamenyesha makuru umwaka uheze babonye amahano menshi irafise icisaba Perezida Mushasha.
Nous ce que nous demandons et c'est un message très important que j'espère que le nouveau président.
Twebwe ico twifuza kandi n'ubutumwa buhambaye nibaza ko Perezida Musha zumva nuko yitandukanya n'uwo yasimbuye abakongomani bamwiteze ko byinshi. Perezida Tshisekedi yashireho itandukaniro yerekana ivyemezo n'amategeko ku binyamakuru bibishashaye rwose. Nibutse ko mu 2018 Kongo ari cyo gihugu RSF yabonyemo amabi menshi muri Afrika yo munsi ya Sahara nk'iterabwoba isugerezwa uguhagarika abanyamwuga kugaya ibinyamakuru guca internet n'ibindi. Naho ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini bitungwa gatoki mwihonyangwa ry'ubwigenge bw'itangazamakuru hari vyakamanikiwe muri Afrika nka Eritrea iri muri bitatu vya nyuma ku rutonde rw'ibihugu 180, Sudani iri mu kibanza 175, hamwe rero na Djibouti iri 173. Eroje urika neza i Paris ijwi rya Amerika.
Ejugi Amerika, Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, makambi imbere yuko duca tubahakanya ko gutasha duhere mu ikambi ya Rusenda. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyo kambi barizwa muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo isaba impunzi zose z'Abarundi baba ngaho muri iyo kambi zikora inzoga zitemewe n'amategeko zirimo Kanyanga guhagarika kuzidandariza mu mihana bitewe n'uko ziri mu biteza umutekano muke mu makambi. Iyo komisiyo yafashe iyo ngingo isigura yuko mu manza polisi ivuga ko ironka nyinshi ziba zakwezwe n'izo nzoga zitemewe n'amategeko. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Vedaste Ngabo.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi tangaza yuko igiye kwimurira utubari twa Kanyanga, utw'umutinanyi ndetse n'umungazi mu kibanza kimwe kugira ngo umutekano ushobore kuba wacungegwa neza muri iyi nkambi. Nibizi Foster aseruka impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
Ubu bari tugombye kubuvana mu mavirage turabe aho tubupangira bwose bukorere hamwe, kubera yuko mu mavirage haca haboneke ikibazo cy'isuku, isuku ribarike hagaca hibonekeza ubusuma bwinshi, kubera ko hari abantu benshi batandukanye bashobora bava hirya no hino baje ku amayoga bakama bahitiraje mu mavirage, bishobora kuzana n'umutekano muke mu mavirage. Usanga abantu gabamajije kuboregwa hajya bakama batangira kuza baratukana ibitutsi bitandukanye abana by'ibitera soni n'abana baguma bumviraho kubera ariho batuye. Nico gituma twarabye ko dushobora kubapangira ahantu hamwe bashobora kuza barahurira mu kunywera izo nzoga zabo.
Zimwe mu mpunzi zituye hafi yahadandarizwa izi nzoga zitemewe n'amategeko zaganiriye n'ijwi rya Amerika zivuga yuko ingingo ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yo kuzi murira ututubare dukora inzoga zitemewe n'amategeko mu kibanza kimwe kiri kure y'amavirage ije ari ingenzi kuko utwo tubare twateza umutekano muke muri iyi nkambi.
Dufatiye kwe twebwe impunzi umutekano wacu urahungabanywa iyo bishitse amasaha y'ijoro, ni ukuvuga mu mavirage atandukanye kuva mu masaha ya saa yine, saa tanu, saa sita. Urumva abantu ariko baragwana kubera akaboregwe kenshi, ndetse natubwo twegereye ububare nta mahoro turonka, uguma wumva induru kandi uza gusanga n'isuku ari rikeya kenshi, ubuzu bwa sugumwe uza gusanga ntabwo bafise, ugasanga aho turenganye hariko haranuka nabi, bikatubuza amahoro. Kandi dufatiye no kubana, hari igihe nk'umwana adashobora kubona umubyeyi we ku masaha y'ijoro yo gufungura, umubyeyi we akaza yaborewe, hari n'abamama bataronderera abana ugasanga abantu ariko bararara inzara kubera iyo miti nanyu.
Mpawe nayo Emmanuel ni impunzi y'umurundi ifite inzu icururizwamo inzoga za Kanyanga, Umungazi ndetse na Rutuku muri village ya 16. Atangaza yuko iyi gahunda ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yo gushaka kubimurira mu kibanza kimwe kandi kitegereye umuhana ishobora kubateza umutekano mukeya kurusha uwo bari basanganwe.
Uzagira umutekano uhambaye ugoranye kubera hari yatumaze kuhajya bazagwana bashkwane kandi ndashaka kubati mwese ni musohoke mutahe, ariko maze kugera hari abantu baracyaka kubati bo tumwibe bagaca barwana habari harimo amabandi abarundi twe turagoye bagashaka kumfobya nkiriya kobi cyangwa radio niba ntahutse batita umutegere mu nzira tumwice, ariko ngaha ndavuga ati mwese mutahe. Mbona yuko bakora ibishoboka byose baduha isaha Rwigema, hariho abapolisi banywera ngaha baraza mu masite hose bakatunywera, bashinzwe umutekano aba de village bashinzwe umutekano bakagena isaha niba ari saa mbiri cyangwa ari saa tatu umuntu wese uri wiwe akaba yuga.
Umuyobozi userukiriza impunzi z'Abarundi muri inkambi ya Rusenda Bwana Niyibizi Foste asanga ari urugamba rukomeye kugira ngo bazahagarike ubucuruzi bw'inzoga zitemewe n'amategeko muri inkambi, kuko muri teritwari ya Fizi inkambi ya Rusenda ibarizwamo izi nzoga zikogwa ku mugaragaro.
Ikibazo cy'inzoga cya Kanyanga n'imitinanyi ni ikibazo kigoye cyane, niyo mpamvu ngira mubona ko aha bantu iyo hageze usanga umenga babaye abasazi bapararanganye, urumva bageze ahantu bisanzuye. Icyo ni ikibazo leta ya Kongo yari ikwiye gukurikirana, kuko nka twebwe mu Burundi imitinanyi amakanyanga ntibyemerewe kudandazwa ku mugaragaro, ariko hano babikora ku mugaragaro atacyamira, nicyo gituma usanga abantu baborewe umuntu wari we wese.
Mumenye yuko muri inkambi ya Rusenda irimo utubare ducuruza Kanyanga, Umutinanyi, Umungazi turenga 40, abakora bakadandaza izi nzoga zitemewe n'amategeko bavuga yuko zabateje imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Twebwano turi mu buhungiro tuko turarondera abantu pasara dufise na mashamba dufise na byo dufise, nimba dukoze izi nzoga tuko turarondera amaisha zijyanye abaduha ntabwo zimutuma zikwezi.
Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
The honor where it is. Black chili. Nyega. Where to Mwanza nyegas? Nyega. Nishusha Mwanza nyegas. Nyega. Where to Mwanza nyegas? Nyega. Nishusha Mwanza nyegas.
Oya wa you west. Johnny Patti a commando. Niku pecha mkwezi. Kwa miuno taipando. Asa shokere. Mwendo wa kandanda, nani anangwanda. Sani sogeze, leta msambwanda. Nikazi endanganda. Hanya nivuta ghetto, kapige bunduki. Hey bunduki, ila nogopa centro. Michezo ya mbaruti, ambaruti.
Hey, nyega, wetu Mwanza nyegezi. Nyega, nishushu Mwanza nyegezi. Hey, nyega, wetu Mwanza nyegezi. Nishushe Mwanza nyege.
Kani kama mchaluo shepi ya Mombasa. Apenda gimpasuo ata kishinda basata. Tepe tepe toto kama supu teke teke. Kongoro kwa makeke. Nitefali pupa watemeke. Dombolo shaku shaku ya Masai.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murumvise ko twamaze kwinjira mu kimwanya wo guca tubatahiriza abanyu. Wa mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Gilbert Ricard. Gilbert, uratwumva? Ego, uhererehe?
Mbode ndi muri Zambia.
Zambia, Rusaka canke mu yindi micungararo ya Rusaka?
Ndi muri Rusaka.
Eha, ugashaka gutasha abandi no munsi?
No, nataka kutasha ababyeyi banjye bari mu Kitoki cya Rugombo. Ababyeyi banjye n'abanyeshuri twiganye kuri Rutoki Kitoki. Yego.
Bose ukayifuriza iki?
Ndayifuriza umunsi mwiza.
Urakoze, nawe ubwira umunsi mwiza ngaho Rusaka Zambia.
Yego, nawe murakoze cyane.
Tosi na Thierry ku yundi murongo wa telefone. Thierry Ikat,
alo,
uratwumva?
Yego, ndika ndabumva.
Uherereye he?
Muri Nairobi.
Nairobi haravugwa Makinao.
yacu rero turashima kabisa ara bukene bwa amazi rutuma nabugoye agoya
akagora gute ni ariko Thierry uri kuri dusakuriza cyane ugashaka guta hari induru zivuga inyuma yawe bikatuza kukumva kandi nabatwumva
Nako ndabade hari ndo dugira buye ubari ndo.
Eh navuga ngo ico kibazo camaze cifashe gute.
Eh amazi yo mina ira parako ikabisa byaronka n'ikibazo cy'abara deje cy'uwaje watamaze mushekoro.
Mushekoro. Ni mu gihe cici gusa canke ni mu gihe cimisi yose.
Oye, yo ko ndabaye gihe gifonga ni muri imisi nyere muri n'onde ko ndabibona.
Eh. Ha mugashaka gutasha abandi.
Yego na cha deje cha gutasha umubyeyi wanje mu Burundi.
Mhm.
Eh nkatasha na nawo tuvuka ara bawe mu Afrika y'Isiide.
Mhm.
Eh abunga nkatasha na barundi bose ari mu Burundi nasigi Burundi na watanyumva.
Bose ukabipuriza iki?
Oke habi foi da vema ko bogira umunsi mwiza.
Urakoze ugira umunsi mwiza nawe.
Eh murakoze cyane kudu murongo tutatasha abantu
urakoze cyane trace na Colombe ku yindi murongo wa telefone Colombe Icards
muraho neza
ariko buriya Colombe naho rangira ngo nakazina kabakobwa
oya Colombe ni zina ya radio ni radio ikorera hano muri Republika ya Demokrasi ya Congo ni muri North Kivu
wewe rero wisi zina gi radio canke
Ah, ije zina kwa kukani yeho, ndumunya makuru kuri radio ni juu ya gariki ya hangaha.
Sabge?
Ni juu ya gariki ya radio la Kolombe ya hamuri Kongo.
Ni wewe ya hagara liye?
Eh.
Aha, ugorelo tuguye kumunu mngiza. None, mniko mrahimba za gutu musi mkuru wahadi we ugisanzure mkutanga za makuru.
Umubisanzwe umunsi mukuru twe nk'abanyamakuru hano muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ntabwo bimeze neza ari abanyamakuru benshi bagifunzwe nta burenganzira dufite bwo kuvuga kuri buri kimwe cyose hari umutekano muke na n'ubu tuvugana ahantu hitwa Irugari hari abantu bamaze kwitaba Imana bagera kuri batanu bazize amasasu yatewe n'abarwanyi bitwaje ibirwanisho barasa ku ngabo z'igihugu urumva mu bisanzwe umuntu witangaza makuru twebwe dusana batanawe
hanyuma ubundi hariho hariho amashira musanga hurukemwo abanyamakuru amenyesha makuru canke inani zitandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo murazifite namwe
turazifite
zifashe iki kugira ngo ubwo bwisanzure bushobore kuboneka
mu bisanzwe tugerageza kuvugana n'abashikiranganji bashinzwe kubikurikirana bakatubwira ko barashyira mu mbaraga ibishoboka byose gukoresha imbaraga zabo kugira ngo ubwisanzure mu itangazamakuru bugaragare abantu babeho neza bavuge ibyo batanzwe bavuga bakora umurimo wabo atakibazo ariko kuhusanga ko inyine Kongo ari igihugu kirimo imitwe myinshi y'inyeshyamba biragora ko mu ruhande rumwe ushobora kuvuga kuri kimwe bikakubera ikibazo nanga leta ikagufunga nanga inyeshyamba zikaza kugutwara n'umuntu ahantu uri rero ni ikibazo kimwe gikomeye cyane ku banyamakuru hano muri Kongo
ni ukwihangana hanyuma abo muri leta ubundi baravuga ngo ubwo bwisanzure kenshi usanga uravye nk'abakora amaradio yigenga ari bo bataburonswa mbwawo muri leta kuko usanga atanabi bibazo bikomakomeye kenshi baba bakora ko ugasanga bavuga ko bigenda neza hose niko bimeze iyo wumva radio y'igihugu kumva n'amaradio yigenga uragira ico utandukanije makuru babatangariza
biratandukanye mu by'amakuru kazi mugenzi wanjye radio z'igihugu radio y'igihugu nta kivuga ku bijyanye n'umutekano muke yaba ari n'ikibazo ibonye mu bayobozi ntabwo igerageza kubivuga isa n'icyabibonye ariko radio zigenga ubundi radio zituvugana irigenga ntabwo igamije kuri leta ntabwo ari ya leta ni y'umuntu runaka wayihaye abaturage niyo ngoreraho ugasanga hari ibintu mu ruhande rumwe tugatinya kuvuga ibintu kubikikira kubera ko leta hari igihe wagusana nyine wishize mu mutekano muke ibintu mutakadugarara agafatwa nabi akaba yibona kungwa ariko mu bisanzwe radio ya leta yo nta kivuga kiba gifatide cyemejwe kivanga gifite imbaraga kabisa mu by'ukuri cyane n'umutekano muke nanga bakuti iyo baraya leta nanga y'abandi bantu
hanyuma uhaye nk'amanota 10 Republika ya Demokarasi ya Kongo ku manota 10 uraha igihugu cawe angahe ku by'ubwisanzure bwo kumenyesha makuru wavuze ko bitagenda neza ariko duhe nk'igihe nk'amanota twumve
Mubyukuri ndo mukongomani wa maraso uzuye kandi ni igihugu cyanjye nina kirimo nkanasuza n'abayobozi ariko twumva buraka kajya ariko buriya watanga manota atandatu ku 10 ngira ngo ntacyaba
urakoze cyane kandi tutubabarira tuzoguhamagara utashe ubundi urumvise ko tuje tuja mu byitangazamakuru ugire umunsi mwiza akano ngaduce duce dusozere kwakano ngaduce dusozere ikiganiro hanyu mu ntara cabashikirie ku bwa Macbile ya Bero hamwe na engineer Jo twari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje na Idiane nahazwe muri kino kiganiro tuzosubira kwa mbere n'Imana yatugirira ubuntu ikaturamura mu kurindira mugira umunsi mwiza kandi weekend yo yatanguye mubandanye mujyohegwa n'ijuru rya Amerika amenyesha makuru bacu batandukanye n'abandi ma radio tukayifuriza yuko no munsi wabera mwiza kukurumva ko ari umunsi w'ubwisanzure mu kumenyesha amakuru
Them mama, them papa, all of them want to quarrel. Yeah. I know I'm trouble, brother.